Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kuwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 13 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Nukwira ngo twibusure kandi twibutse abo turenganura tuinterpere justice y'u Burundi tuinterpere na Kongo yuko Kongo idufashijemo barashobora kuturenganura Burundi bwaduhaye indaro nabwo barashobora kuturenganura.
Uyo ni David Munyamahoro aserukira abanyamurenge mu Burundi gihe ariko ashikiza ijambo ryo kwibuka imyaka 13 irangiye abanyamurenge bagandaguye mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye impunzi z'abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana hamwe n'inkuru yerekeye abarimyi bo mu ntamuhinga bafise ikibazo cy'ukuntu babika umwimbu wabo turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abanyamurenge baba mu Burundi bibutse kuri Uwimana ku nshuro ya 13 ubwicanyi bwo mu Gatumba bwahitanye ababo 166 basaba ubutungane mpuzamakungu bw'u Burundi na Congo hamwe na ONU gukurikirana no guhana abishe bagenzi babo. Leta ya Congo n'u Burundi ntizari zaserukiwe mu mihango iyo munsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Nibaza icyo bazize bazize uko basa bagiye tukibakeneye tubibuke.
Abana baririnze banyamurenge bariko bacura intimba mu Gatumba ku birometero nka 12 mu burengero bw'umugwa mukuru Bujumbura mu kibanza gihambwemo ababo 166 bishwe mu ijoro ryo kuwa 13 ukwezi k'umunani mu 2004. Baba bacitse ku icumu imiryango yabuze inshuti n'abagenzi umubabaro n'agahinda umuntu yabisoma mu maso mu gihe barabamwe mu mafoto yabishwe batemaguwe barashwe canke baturiwe. David Munyamahoro haserukira umuryango w'abanyamurenge mu Burundi yavuze kubwo icanyi iryo hanga rizokwama ribwibuka ukurunganwa rukurikirana yanatanze indi impamvu ituma bibuka.
Nukwira ngo twibusure kandi twibutse abo turenganura tuinterpere justice y'u Burundi tuinterpere na Congo yuko Congo idufashijemo barashobora kuturenganura Burundi bwaduhaye indaro nabwo barashobora kuturenganura tuzibuka kuzogeza igihe abatwishe bazafatwa.
Abo babishe abanyamurenge bemeza ko bazwi kandi banavyemangiye.
Abantu bapfuye ku itariki 13 ukwezi k'umunani mu gitondo itariki 14 ku maradiyo mpuzamahanga twumva pasiteri ubwo niwe wari umuvugizi wa FNL twumva arabivuze. Twebwe twaguye abanyarwanda bazavuga ngo mu gahundwe twaratangaye twarumiwe nyuma gatoya na Rwasara byemeye babimubajije abajournaliste babimubajije ati koko ni FNL yabishe ngo bariko birenganira motif avance ze zikinyoma kandi tuzemera yuko badusanze mu ikambi abatwishe barazo. Pasteur Habimana yakoze declaration mu izina rya FNL ngo buce president wiwe ariwe Rwasagato actuel vice president wa assembly arabikonfirme tituramenya na hamwe aho bifira gutungane bw'u Burundi twarasabye n'indwi heze twaranditse twajanye rapere y'urubanza rwacu.
Munyamahoro ahamagarira ONU leta za Congo n'u Burundi kwikubita gashi.
Twituye ubutungane internationale kuva mu 2007 Cour pénale internationale turandika barescape barandika turungika abantu ilahe babaresu barungika abantu hano turabonana baratubwira ko plainte yacu ari irrecevable ngo yuko batazabakira plainte ya community ati niyo mwapfuye niyo mwishwe rubi tidushobora kwakira plainte ya community twebwe twakira plainte z'igihugu. Ni ukuvuga ko abantu bashobora kuzana plainte yanyu ari igihugu mwahungiyemo ari cyo cy'u Burundi antro kandi ashobora kuzana plainte yabo ni community internationale twari sous la protection UHCR nayo yari kwire kandi kuzana iyo plainte. Abandi ba gatatu bari bategereza kuzana plainte ni Congo abakongomani barahunze bageze mu Burundi barapfa abo kwari batatu ari u Burundi twahungiyemo ari community internationale twari muri protection yayo ari na Republika ya Congo twari twaje duhungana na turavukamo nta na kimwe kirakorwa.
Terence Mushano nawe umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe rigwanya ivyiyumviro vy'abanyabwoko ASEG Genocide Acirimoso asanga ubutungane mpuzamakungu aribwo bwo bazwa vyinshi kurusha.
Nakamaramaza kubona abantu bahungira mu Burundi bagaca bicirwa mu Burundi byo barira rero ntibarira busema abanyamurenge bariko barasaba ko ubutungane bw'i Burundi bubafasha ko ubutungane mpuzamakungu CPI bafasha naho leta yo yarayivuye muri CPI CPI yo bikora ibintu byaberenga hacuka imwe n'ibyo bahande
erega gituma badakurikirana abanyamurenge bishwe nico cabuje nuko abarundi bishwe bakurikirano iho nyabwoko y'abarundi yarabaye abatutsi barishwe mu Burundi nabahitanywe n'ibyaha by'agahomera umuntu wabyo bahutu biraba hanyuma ubutungane bw'icyamiza kate none abatavugira abarundi abatatunganiriza abarundi bibaza ko bazotunganiriza abanyamahanga
naho yibukana babagahinda kenshi abanyamurenge ba mu Burundi bacafise ibyizigiro Bishop Laurent Mukwiza yavyerekaniye mu gisabisho
uyu mwanya mwami Yesu imitima yacu irasa niremereye cyane ariko ijambo ryawe riratubwira ngo ntitukababare nk'abatagira ibyiringiro nubwo bapfuye urupfu rw'igiturumbu ariko mwami Yesu baruhukiye imbere yawe igiti ngo niyo cyatemwa kizongera kandi kinage kibe kizima bene data baryamye hano imyaka ibaye myinshi ariko hari ibyiringiro ku munsi uri n'izina munsi wahamagaye amazina ya bose bazahaguruka bagende warapfuye urazuka niyo mpamvu n'abakwiringiye bose kuri wa munsi bazazuka data ureke imitima yacu ntigutuke ahubwo tumenye ngo waraduhaye urisubiza
mu mihango yo kwibuka abanyamurenge biciwe mu gatumba haheze imyaka 13 nta ntumwa za leta ya Kongo canke y'Uburundi zari zihari ariko abasirikare n'abapolisi niho bari bacunze umutekano ico bikora munyamahoro yavuze ko atakibazo bafitaniye n'ubutegetsi kuko abanyamurenge bishira bakizana mu Burundi abandi bakaba bahawe ubuhungiro mu makamba atandukanye Eloge Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge impunzi z'abarundi zishika kuri 6 nizo zakomerekejwe bikomeye mu mutwe no kumaguru n'abantu bataramikana mu ikampi yanduta aho ni muri Tanzania ubwo ubugizi bwa nabi bwabaye kuwa kane no kuwa gatanu ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru ari mu gihugu cha Tanzania
impunzi z'abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana zigizwe n'abagabo batanu hamwe n'umugore umwe bose baba mu mazone abiri ya mbere n'iya kabiri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania bane muri abo batemwe bari bagiye kurondera inkwi zo guteka mu ishamba hanze y'ikambi abandi babiri nabo bari basohotse bagiye guca ingero nk'uko umwe muri abo batemaguwe yabitwiganiye bafite ibikomere byinshi mu mutwe mu mugongo hamwe no ku maguru
je nakomeje mu gahanga bariko barashaka kuzakomeza ubukungu bwacu akanya gatonya nyine nk'uko ingingo zose n'amwe n'atatu n'abuze ubundi byagenze twatinduye kare tugenda gukora ubu kwihanya na kugira gutora ubu kwihura n'abantu na mugamba hano bicaye mu ishyamba bashobora gufata bamaze gufata rero baciye batuboha n'inyambo bashaka gutwara mu ishyamba bagashyira munsi y'ibiti ibyo batubona bavuga ngo tukora kwibiri kwiba mu myumbati yabo batuvuna ibyo bari bafise ibyo badukomitisha n'ibipanga nyine bari bafise nyine batema gusa
umwe mu barongoye abandi muri ayo mazone avuga ko yishikiye kuraba aho bagwariye mu bitaro by'ikambi agasanga bararembye yemeza ko hari n'amakuru avuga ko bamwe muri abo batamaguwe ho baharimwo abari bagiye kwiba mu mirima
nababonye mu bitaro bari mu bitaro uwo munsi rero bari batemye abantu bashika bane ne bari bamutse mu gitanga cyo mu mutwe n'icyo ku bitugu abandi bamutse n'icyo ku kuboko n'icyo ku kuguru abandi bari batemagura mu mutwe ndetse rero hacyasa abandi babiri nabo nyene baratemaguye mu bitugu hamwe no ku maboko ngo batemwe n'abatanzania abahatubana nibo babakenye babageza ngo bagiye kusenya mu mashyamba yabo mugabo iyo tuza hirya no hino nubwo bivuga yuko abo baha babafashe nabo abo bantu bagiye kwiba imicuri twese nko kuri metero bitatu kugira uwo nyine ni ngombwa abantu bamara umunsi wose bagiye gusenya
ubundi nawe yavuganye n'ijwi ry'Amerika yamenyesheje ko zimwe mu mpunzi zaciye zifatwa n'agashavu kubera ivyo vyabaye kuva kuwa kane gushika kuwa gatanu w'indwi maze zija kwihora ariko igipolisi kiratabara
umutwe wese abo umuntu aramara cyangwa umuntu yabwiriranye yasabye rero bitari bisenge y'abantu bari mu nzara ikagirwa uko ingana basi bitegwa n'abasapu bitara amatanga zigena birirukana ngo ndetse abakozi bafata mu misozi polisi niyo yace yirukangira abagabo bagarutse inyuma nta kindi kintu kigeze kivugwa
izo mpunzi z'abarundi zibabazwa n'uko ata matohoza akorwa kugira ngo uwo kwagirwa ko ari mu bakozi ubwo bugizi bwa nabi bwo gutema abantu afatwe maze abihanigwe ubu avuga ko hari n'izindi mpunzi zishika zitanu zimaze kwicwa muri ubwo buryo kuva umwaka utanguye
birateye ubwoba cyane abantu bose ngaho barafite ubwoba ariyo n'abantu bavuga bati bebe bacaba baho gute guteka barabiheba guko namba koko babati bagiye gusenya urumva kirakira ikibazo bana wa mama cyeza agashyiramwe ngacyageza kuyitura kandi bacaba kukira bati kitabo ni wabakenye nta kintu kiri gushobora gufasha wowe ni mike bwa mbere kuyitura ayo se yiti apuka bati wowe kitabo ni wabakenye turafasha iki Jukwaaje kwa kuchana na polisi agatika gata tukije kutoa mikita tayariyo habishwe. Baba jukwaaje kutoa mikita tukije na polisi kadi waje kutoa amba yariye na kindi na kindi yakiri kibutunga na takupira ngo bari baje kutoa ngo cyane ngo bishwe n'abarundi. Kwa hiyo uko basi polisi ni kama to kandi cyaka ko barundi bahamye
Izo mpunzi zibona ko umutekano wazo tubahirijwe maze zigasaba ko zokingirwa bikwiye mu kwezi guheze ayo kamya nduta yagendegwa n'intumwa z'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa zimwe muri izo mpunzi zarashikirije ico kibazo c'umutekano muke maze zigira ko zisaba ko zokungururizwa ahandi ico gihe abaserukire igihugu ca Tanzania babijeje ko umutekano ugiye gucungerwa bikwiye muri iyo kambi hamwe no hanze yayo Ikambi ya nduta nirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga gato 2,226 mu gihe abandi bari inyarugusu na mutenderi bose hamwe abahungiye mu gihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'2015 barenga gato 244 bamwe muri bo bagera ku 2015 barindiriye gutahukanwa kuko babyisabiye kugushaka kwabo Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Urakoze Claver kubera ko badafite kiga rusangi hafi benshi mu banyagihugu ku mutumba wa Nyamwarumba aho ni muri komine n'intara ya Muyinga bavuga ko babitse umwimbu mu mazu yabo abo banyagihugu bavuga ko umwimbu uhura n'impanuka nyinshi zirimo ubusuma gusesagura ikahamwe n'umucanwa basaba rero kuronswa ibigega hafi yaho batuye n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Darulinza
Umutumba wa Nyamarumba uri muri komine ya Muyinga ku birometero nka 2 uvuye ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania abanyagihugu bo kuri uwo mutumba barahimirijwe nk'abandi mu byo kubitsa umwimbu bavuga ko batahuye ariko bakagira ikibazo cyo kuronka aho babitsa hafi
ntibitworohera kubera urinda gusindira ikazo ugafata imituma miremira hopo sinzi uko umuntu ushaka kaza kuyitwubakira ngahe waje ntabwo tukorohera
ariko umva hari mu kibogo yikuba ari kure twarayo imizigo biragoye uri kuyikurayo byiza umenya nako twoyirondira ni wacu kuko nako turavunika gose birenze hazaho nyine abafite uburyo nyine bwo kubisugumisa kandi nyine bakaguza mu nzu nyine
kugenda kutubica ariko bisaba uburyo udafite ikinga udutwara kudutangira impembo byo babyiza yuko natwe ngo dukurikiranira kuna mutumba tukaronka ahantu tuza turabica
ingaruka ziraheze zikaba nyinshi uhereye ku busuma bwo mu mazu
cyane cyane n'abasuma mu nzu baca badutwara gasanga inzu bayihubuye cyane tugahira mu nzu
ikapajewe nikuriye ndafite no kwikorera ngo ntware hariya mu kibogo yenyine abantu ndatwimbiye bashaba twitwarira batadutwaye naho ndaturiye nima nibutumpaye
Emwe tuhaeza tukanda, tukabisa, mkawu na hotu tuhisa, tuhaeza tukachasanga, wali mwaba adutuwa, adutuwa alikala mande hende. Hama wabi dutuwa alia, tukachasanga, hamwe hamwe tuhaeza kutushida mwunzu ngene, kukurata, kutukubigia, tutawa tulishowe kubzi ikorela. Haje mwurazi nae humu suma kadutuwa.
Ini ngaruka, nunguse sagura, chane chane yo hadutse mwumvikano muke, hagati ya uwakanye, wanzirumito paskare, numukuru mutumba, Nyamarumba.
Hiyo humu gabu watavugana numudame. Umudama kaja nko kurima umugabo arashobora kubikura mu nza akagenda akabishora muwo mwanya twe natwe tugiri ikibazo cyo kugira iki cyo kubumviriza hagati y'umugore n'umugabo kuko baba batabivuganye ko n'umudame nawe nyina arashobora kubigira ko ari abadame nkeka nk'ibintu by'inzoga cyangwa amatabi arashobora gucomagura ibintu mu nzu kuko bidafisa ahantu biri kure yogenda kubitora ari cyagomba kubiranguza
Umuhanuzi mukuru babura amatari w'intara ya Muyinga avuga ko abanyagihugu bahimirijwe bikwiye kubika umwimbu Mpabazi Jean Berik Mas umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko ikibazo cy'ibigega kiri mu ntara yose muri rusange
usanga hari nk'ikigega kimwe mu nzone aho biri tugasanga hari ibigega bibiri mu ikomine urumva yuko ije ntabiba bikwiye dufate ko bo bose umwimbo wubuzana akabusha muri ico kigega ibaruka nawe washira gusa nuko bace bavuga bati bamwe baragenda bakawubikayo abandi nawo bakawugumiza mazi wabo naho kenshi usanga usanga ukunda guhura n'impanuka y'ubusuma kuko ubusuma ntiburahera
asaba abasanzwe bafasha muri ico gisata kubandanya
abafashije kubaka ibigega tuna basaba umuze kumbure nimba afise uburyo busuka kandi bagafasha kumbure ni nk'izone karunka nk'ibigega nka bibiri za mitende kugira ngo nimiburi buri naho batoba bose canye na mwumbe batoshirayo wose mugabo ujanye n'imbuto wowo bakawushirayo nayo ubundi biragoye yuko ikomine yose ironka ibigega bipfiye abanyagihugu bashaka gushya mu mbu wose
guhimiriza kubitsa imyimbu byari bisanzwe bikogwa buri gihe abanyagihugu bimbuye ariko inyuma y'impeshi iheze byarashizwemo ingufu gusumba uko byahora mu ntara z'uburaruko cyane cyane Kirundo na Muyinga zavuzwemo uruzuba rwinshi n'inzara imuyinga mu buraruko bushira guseruka bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko mumenyereye n'umwanya w'ikiganiro ntoreka zoza ariko twashaka kubamenyesha ko uyu munsi ico kiganiro tugiye kugisimbuza ikindi kiganiro acereke cyane cyane uruhara rw'abafasoni baba hanze igihugu cy'u Burundi eka bafashe intumbero yo gufasha abagenzi babo bari mu gihugu hagati ni mu kiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi
Berize n'amahora segura ku cyamutumye gukoranya abo bigeme ariko yasanze abarundi kazi bashoboye ariko bakikumira atangwa batubwira ingene yabatoranije
twatuye bakoga 24 hama mu kubatora twashize ku mahezo sosio hariyo formulaire buduza ikabaza ico bakora hanze y'ishure ikabaza igituma ashaka kuza muri mugambi bakanabaza imigambi yafitiye aho babaye hama tukaraba ukuntu bishuye tukaraba nyene abana usanga bafise ico bakora nyine hanze y'ishure abana usanga bafise ico nyine bashaka guhindura aho babaye niwe twatoye hariho benshi wasanga nyine bakwije ivyo twarabirako ariko kwera ibibanze twari dufise atari byinshi cyane twaciye tubanye ne twaci tugerageza gutora nyine 24 harabasanga bavuyemo kandi nyine bari bakwije amategeko
abana bava mu mashuri yisumbuye harimo za kaminuza bava mu ntazo z'u Burundi canke naho
abana benshi bari ngahanya 99 bava mu mashuri yisumbuye hari bava mu mashuri yisumbuye yo mu Burundi hari navuye nyene hanze y'igihugu usanga nyene bari mu ruhoko ngaha ariko ndo mu Burundi bajava mu ntara zitandukanye hari abijumbura hari abajava ubanza abajava bururi hariho abaje bava Gitega umva hari ntara nyene atari bujumbura zagenzirazamo
Belize ku myaka ya 2022 twovuga tuti kuki wiyumviriye guhamagara abana babigeme gusa
kwa natwe yabigeme gusa niko ari gukumira abahungu nyinshi rutangangana nazo nyene nyinshi dufasha abahungu ariko natwe yabigeme kubera mbona ko hari ikibazo dufise mu Burundi turafise ikibazo cuko abigeme badafise ishaka canke babura ubereka ukuntu bashobora gukora bagateza imbere igihugu hari ukuntu ugiye kuraba mu nzego ugiye kuraba mu mashuri yisumbuye kenshi canke mu buzi ngaha nyene busanzwe udusangana henshi hari abasore ugasanga abakobwa nahakora ugasanga nyina akora akazi kabayabaye ugasanga nawe tubona batwara amashira hamwe ntawe tubona baduserukira muri politique ntawe tubona duserukira nyene mu buzi nyene uboneka ugasanga rero ikintu bataduserukira birafise n'ingaruka mbi ahantu nyene ku gihugu nawe tubaye ugasanga hari n'ibyinshi byokozwe n'abagore kubera bo babitahura kuri ababona bo bati iki kintu turumva ko cogenda gucyo ugasanga kenshi nyina abasore ntabyo babona ugasanga ari imyishi tuko turatakaza kubera abo bigeme badafise iryo shaka ryo gukurikirana ubumenyi nyine bwo haruguru ya ishuri ryisumbuye canke kuvuga ati reka jewe n'umunsi shinga ishira hamwe rikora ikintu kiniki
mu bigisha ibintu bifatiye kuki nk'akarorero umuduhaye akarorero kivyo mu bigisha
akarorero tanko byo tubigisha harimo kumenya kwiyungunganya mu buzima arivyo no kwita entrepreneuriat umva ukamenya ati jewe ndafise icyumviro ndashobora kuguruza akabutiko no munsi nkadandaza nkacuruza utuntu hama tukanyungukira hama nkatera imbere nkashobora gufasha n'abandi nkabakazi turabigisha rero kwiyumvira gucyo onye tukanahamagara nyine abakobwa basanzwe babikora ngahanya Bujumbura nyine abantu babafasoni basanzwe nyine babizi babimaze nk'imyaka babikora bakaza bakabigisha ndetse bakana bakanasabikanya nyene ikintu nabo byagenze kugira bashike kugira babereke yuko ari ikintu gishobotse ari ikintu umwigeme wese ashobora gukora
twumvise ko menga munama hamagarira kandi no muziba bwa mise yose kutijajara nk'ibintu bijyanye no gutwara inda n'ibindi
ego iki ni kindi kinyo twashimike gukora twabonye yuko hari abakobwa benshi usanga bafise impano ugasanga bafise ingabo zo gukora ibindi birengeye byo mu ishuri ariko kubera kutamenya kubera kutwijajara ugasanga baguye nyene mu mpanuka ugasanga baratwaye inda yarahejeje nyene amashuri yisumbuye ntasubiye kubandanya cye yicara muhira cyo tuvuga tuti nta kuntu twobigisha ibyo bintu byose ntitubigishe ukuntu nabo bifata ntitubigishe ko amagara yabayo aza imbere ya byose cyo tubigisha ariko ukuntu biri bashobora kwirinda imbanye tukabigisha ukuntu bashobora nyene kwirinda izo mpanuka tuza zibashikira n'ukuntu bashobora navuga ukuntu bashobora kujeha ku
gutunganya
ego gutunganya ama ubuto bwabo kirinda ibyo byose bijyo byabasamaza bibabuza gushika bashaka gushika
harimo no kwandura nk'ingwazi fatiye
mu ego harimo n'ingwa ego harimo no kwandura ingwa nyinshi zifatiye mu bihimba byirondoka ibyo byose nyine umuntu akabigisha bakabimenya kubera hari benshi usanga bavyiga mu mashuri yisumbuye ariko kubera usanga umuntu kenshi abyiga kugira nk'amanota ugasanga cha higanire nticabaye cukubwira ati eheraba ibiri ko yakora sivyo umisanzwe umukobwa nyene kugira witunganye gukora ikinya umva nico dushaka gushika ko dushaka kwabica ikiganiro ntibiwe gusubira byo kubabwira ngo ukora ikiniki niki niki mutaganiriye
abakobwa uravye barafungura abigisha nibaza ko muhemba amafaranga uburyo babwegeranije gute
Nagize amahigwe kishure niga ko ko nabwiye ko ishure ry'abakobwa gusa kandi ni ishure ririko abantu nyine benshi bamaze gushika ahantu kure mu buzima bwabo n'abantu batahura nyene imigambi nk'iyi hama barafashije nyene gutunganya ubwo buryo bamfasha kuronka hari fond yitwa Davis Project for Peace akaburi uburyo bufasha abana bo mu bihugu bitandukanye gukora imigambi ifasha mu guteza imbere igihugu hamwe no mu guharanira amahoro egumva no kunyine byagenze hama narashikije cyumviro canje ndabwira umugambi wanje ko ntumeze barabitahura hama baramfasha kuronka ubwo buryo
sinzi ubambwiye ko mengo muranabigisha amahirwe bafite yo gushobora no kuronka za bourse n'ahandi kuja kwiga
ego ico ni kintu cyane twashimikiye ko muri mino kambi kubera twavuga ikintu nabonye ngiye kwiga hanze nuko nasanze ndi umurundi wenyene kuri iryo shuri kandi ntabanzi ko abarundi kazi ucibwenge cyane hama ni kintu cy'amere cyambabaje ndavuga nti usanga hari amahirwe menshi usanga agenda abana muri Afrika abana mu Burundi ariko kubera kutamenya kubera kutaronka ayo ma formation ugasanga nk'umuntu ari jaja yarahejeje université yaronse amanota menshi muri exeta ariko ntaronse amahirwe yo kuronka kakabose ko muri gouvernement ko ka leta ugacusanga nyine biramugoye aci yicara canga cara abantu nyine baraja kwiga ndavuga nti reka umuntu abigisha ikintu ushobora kuronka ayo mahigwe kenshi usanga ari ibintu buzuza ugasanga bigusaba kwandika nk'agakete k'amajambo nk'amajana atanu gusaba karaba nyine ikintu karyoshe karaba ikintu umuntu azi kwidandaza akavuga ati jewe nkora iki niki niki mu buzima ashaka gukora iki umva rero kubera ubwa mbere hari amasoni n'ubwo dufise nk'abakobwa b'abarundi kazi ugasanga nk'umuntu aratinye kwivuga umuntu aragiye nko muri interview ugasanga aragize amasoni biranse ko avuga arapavye byose uzobigisha tubigisha ingene bifata ashibishitse akaronka amahigwe twabigije nyine ati wowe uzoyarondera gutya na gutya hamwe abirondera yariteguye azi ingene azokwigenza hamwe bibonetse
tubona mwanditse ko mu jambo cy'icyongereza ngo sisters in success ubona iterambere ryoroshe ku barundi kazi
nuvuga iterambere ryoroshe mu barundi kazi nibyo haracari ni byinshi bihari byo gukora ariko ndabye nk'imisumaze ngaha nishaka abana baza bafise ucubona ko nyene habuze abigisha gusa naye handisha karira hari nabana bafise ibyumviro byiza cyane ibyumviro byoteza imbere igihugu ariko kubera kubura aho babivugira kubera kutaronka uwo mwanya kutaronka babumviriza ugasanga barabyicaranye imyaka n'imyaka
igihugu cyacu kuva mu mwaka 2015 kiri mu njyana za politiki hariho abantu bari hanze nk'aba bavuga bati uyu munsi nta kintu twumva twoja gukorera mu gihugu kuko nta kigenda
ajini baza yuko na igihugu cyo kitari mu bihe byoroshe hamari akajye ko gushobora gufasha muhira naho buri hanze y'igihugu hamari ukuntu ushaka gufasha ntushobora kubura ukuntu ufasha hama nibaza yuko jewe byabaye kubera nari mfise iryo shaka ryo gufasha abatoya abanje kandi nkabona ko hamwe ndoguma ndabyegeza inyuma nosanga ntigeze ndabikora mu buzima ushite mwishaka ukabishaka nyene by'ukuri umuntu ashobora gukora ikintu naho ho bahameze nabi gute
muribaza ko abakenyezi b'abarundi bashobora gushika ku ntambwe mu gihugu musanzwe mwigamwo bariko yuguterera mu iterambere ry'igihugu cyabo no kutisuzugura
jewe ndabona yuko abakenyezi b'abarundi kazishobora kwashika ngize iminsi nitegereje ukuntu dukora cyane turakora cyane naho usanga ibyo dukora bitatudanira byinshi ukaraba nk'abagiye bagore usanga badana zitomati mu isoko ugasanga yirirwayo umunsi wose ariko arakora ugasanga ibintu akora umwanya munini gusa iyo yabishiramo ubwenge bwinshi iyo yari afise ubwo bumenyi yo kungutse gusoma byerekana yuko hari iryo shaka rirahari kandi baza ko ishaka ryo rikora byose harakeneye nyine abantu benshi baza bazanye ubwo bumenyi harakeneye abantu benshi baza dufata mu mugongo ushobora gusanga ari nk'abantu babiri batatu bane gusa ariko arakora ibyo bintu ugacusanga rero hariho benshi badashoboye kuronka ayo mahirwe nka twebwe nyine tugasanga twaronse abana 119 bagomba kuza muri iryo kambi ariko kubera twari dufise ibibanza atari byinshi dusanga dukuyemo abana benshi cyane kandi nk'abo bana nabo gacuvuga ati ndazobigisha bizogenda gute mva nibaza ko abakenyezi b'abarundi kazi turashobora no kurengera leta z'ubumwe za Amerika zigeze tugatera imbere kubasumbya
mu baje kwiga harimo Arlette Mugisha aturuka mu ntara ya Bururi mu manuka bw'u Burundi yemeza ko yungutse byinshi
twaragiriwe amahirwe notangura nko gushima ku bantu babyiyumviriye bakaza nyene bakumva ko baduhiye inyigisho ego mvuze nko ku bintu twize twarize ibintu bikomeye cyane hari ibintu tutari tuzi byinshi mu buzima bwacu dufate byagerekeye nko kuri CV barabitwigisha nko kuno twashobora kugira CV yacu mu majambo make dufate tukagira CV nziza kugira ngo turonke akazi kacu barahejeje baratwigisha baratuzaniye abandi bigeme b'abarundi kazi bagiriwe amahirwe baragenda kwiga hanze baratwigisha ukuntu bashoboye kugenda hanze uko byagenze turaheza turiga no gukora ibintu parascolaire ukuntu twojya mu maclub mu maassociation uko twunguka ubumenyi n'ibindi bitandukanye numvise naho twize ukuntu twogira ukeneye nko kugira ka entreprise cyangwa projet ukuntu wabigira ukuntu wakwiyungunganya ukamenya ama etape ugenda uracako ibintu deja kwize n'ibintu byerekeye ibintu by'amagara yacu ukuntu twogenza ukeneye nko kuvuga ati ndashaka gufasha nk'abana bo mu ibarabara cyanke nka twebwe abakobwa twa dushikirwa n'ingorane nyinshi urazi abakobwa turagira ingorane turashobora guhura ugasanga abakobwa baratwaye inda cyanke tukama twikumira mu bintu byose twabona ko umengo ntidushoboye ibintu deja batwigishije ukuntu twabyifatamo
uvuye aha uribaza ko hari ikintu nzomarira ikibano cawe ko nabonye muri izi nyigisho bavuga bati duhamagariye abakobwa kugira ngo bagire icyo bahinduye mu kibano
cyane gose ego atwa ibyo twize byose hamwe twabyigumizamo twaba duhombye kuko hariho abatoyi bacu abakuru bacu bati batagize ayo mahirwe yo kumenya ibyo bintu kuko ndibaza byo bari nk'ibike cyane mu Burundi ndavise vision yo kuvuga ati ndakeneye ko byokura cyane nkigisha nko muri community yacu abandi bana nkabatumira kugira ngo iyo migambi iranguke nka fonda nka association tukiyungunganya ego ariko no twebwe twama twikengera abantu b'abarundi kazi twama tubona umengo ntidushoboye cyangwa ngo igihugu cacu ibintu nyene nk'ibyo wonye mugabo nkuko twabyize ifoko ibintu byacu novuga ati nk'amareve yawe ukabona yuko ushoboye muri byo bintu ukiyegerasa naho byo babidashoboka nje ndizigiye kandi ndizeye ko bizohenduka
ekana Samantha Mucho aturuka igitega hagati mu gihugu cy'u Burundi akiga mu Rwanda niko kuko
ningutse byinshi nkuko yaho mugenzi wanje yabivuze hari ibintu twahora twumva canke natwe tudafise ko ni champion na kimwe kandi ari ibintu bidufasha canke bizodufasha mu buzima
nkibi
twarize ingene umuntu akora CV igezweho twe nka jewe iyo nari nzi ni CV classique za kera donc twino musi naho twariko turiga ingene umuntu yo gira plan d'affaires akagiyafise mugambi urana nkubonye akazi uhejeje amashuri biragoye nkukaronka ariko nkwiye guca wicara urakwiye guca wiyumvira umugambi ngene wo gukora nibyo bariko baratwigisha
iyi ni inshuro ya mbere umwigeme Belize n'amahoro atunganye ibikorwa ariko yabwiye ijwi rya Amerika ko yifuza kuzobandanya afasha bigeme benshi bashoboka muri kazoza
Tukushimi eloje, nchuti mwese mukundi radio hijwi d'Amerika, wigane yotu kateguli mwaka kanya wigaru kiengaha, tulashimi enjeni on Justin, ya dufashe mwigabizi uma, hamwe na Fatu Karara, ya dufashe kwegiranya, wigane ilo, tuwa wateguli, tulashimi enamwe nchuti mwese mwandu teza matukui, tulabifurije, ama horon mwese.